radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahisemo bamwana we kumubera intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umurundi Alphonse Nahi Imana utuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe riteza imbere ubuhinzi mu ntara zitandukanye z'u Burundi.
Yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere aho mwasize urudzogi. Nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasiga urudzogi mbere kubera ko natigize Imana ngatera imbere.
Ingenieur agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'ishyirahamwe NCDP mu Burundi ari igitega. Abarundi batuye mu ntara zihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo baravuga ko intambara yabateye igihombo.
Nkanje aho merereye n'ukuri nari naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari ibyo nari nararungitse hariya batari bwanyishyure. N'iyi saha nta muntu umubwira kinyishyura akwishyure gute? Komerse
umwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka atuye mu ntara ya Cibitoke ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump arateganya kugira bamwana we umuherwe Massad Boulos intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semaphore cyandikirwa muri Amerika. Diane nini nahazwe.
Uyu Boulos afise inkomoko muri Libani, ni bamwana wa President Trump. Umuhungu wiwe yubakanye n'umukobwa wa Trump yitwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semaphore kivuga ko inyuma yo kwemezwa Boulos azokorera urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu. Uru rugendo ruzoba rubaye mu gihe umurugwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo ubandanya kwigarurira uduce twinshi tw'uburasirazuba bw'ico gihugu. Amakungu na Congo muribuka ko bikomeje kwagiriza u Rwanda gushigikira M23, u Rwanda ariko rubihakana rwivuye inyuma.
Leta y'Amerika yatangaje kandi ko yiteguye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Diana.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Congo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butare n'amabuye y'agaciro vyayo. Amerika nayo igacifasha Congo mu vy'umutekano. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Congo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano. Urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Congo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo cha President Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya vyose. Congo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu by'ubuhinga bwa none. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mu bategetsi mu biro vya President wa Congo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Congo yipfuza kugirana na Amerika. Umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Congo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Congo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi. Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutare n'amabuye y'agaciro muri Congo ziganjemo izo mu Bushinwa. Yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Congo. Ubutegetsi bwa Congo ntaco buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika. Mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Congo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata, asigura ko ibiganiro bijanye n'aya masezerano hagati ya Congo na Amerika biba ku munsi ku munsi. Uwo mutegetsi wa Congo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bipfuza kuza muri Congo barahawe ikaze, nta nkeka bazoronka aho bakorera. Congo ifise ibibanza byinshi byo gukoreramwo, byo bavyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha. Congo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi. Mu butare buzi imbere y'ubundi harimo cobalt, litisium hamwe na iranium.
Urakoze Diane. Nini nahazwe tukivuga kuri Republika ya Demokrasi ya Congo, ishyaka Parti pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Republika ya Demokrasi ya Congo ryamaganye iryanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo Fidel Niyongabo.
Ibiro vyiwe vyarungikiye amakete abanyepolitike 10 bo mu mugambwe Parti pour la Reconstruction et la Démocratie, naho batatu muri bo ari bo bonyene vyitezwe ko barenguka kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa, nkuko vyatangajwe na Jean. Ababuranira mu barengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru uwo mugambwe, yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Buyu yatangaje ko we hamwe na bagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko uwo ari wo wose. Yahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyo ariyo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe n'abagenzi we barondera ari ya politiki ko atari yo gufata ibigwanisho. Yatangaje ko biyamiriza mu buryo butomo inteko izo arizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Congo. Impamvu y'ukuri y'irengukishwa ry'abo banyapolitike ntitomoye, nk'uko vyatangajwe na Jean Buyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara perezida wa Congo Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bibiri bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abasirikira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politiki k'igihugu. Kuba abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Congo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano n'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Congo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23.
Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu www.radioyacu.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Mu rubuga rwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'icyarwanda. Abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi, cyane cyane abaherereye mu ntara z'igihugu zihana imbibi na Republika ya Demokarasi ya Congo, bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke byabateye igihombo kigira ingaruka ku buzima bwabo. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero ho bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zatumye bagira gahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke.
Ni kuvuga mu byukuri byo bintu byadufasha cyane kuko dusohose umujyango wamenya ati yamara bamama basohose uno musiturarari
ariko guko kubura mayira nibindi ariyo twatwaye yo bimwe byaheze yo ari byo twategezwa gutwara yo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijane nibiriyo ntaho turi bubikisha
ingaruka mbi ya ku gahombo ningene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kugurana na azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Kongo n'abagwanyi b'umuhari ba 23 itohagarara.
Muri make je ndiko ndaraba mu gihe turimo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari byo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeza kukanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nari naguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha hari byo narungitse hari abatari bwanyishure n'iyi saha nta muri umubwira kinyishura akwishure gute commerce yarahagaye
eka nabakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke barundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbizi ntambara zibera muri Kongo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Sioni avuga kwa ku kazi kahagaze.
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity gabo nambara ya jage mu gihugu cyo muri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi vremo akazi kose karafuye n'abakiriya n'amahera turazinduka ngaha kuva sizere gushika sizere munsi yo muturonga
wapi akazi nako kagenda yose biri out aha ngaha ushobora kuronga abantu mabiri ubazana muri Kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha versima na kigenda uyinjira ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro nacyo waronse
turananye aba shopere bamwe bamwe nga bapanza mu buri quartier babura n'amahera y'ukuriye ubisanzwe ubwo nakazi kiwabo akanyene kinsi yose ubu akazi nako bafite ni tuzi ingene tusoba
amabiro ya sigare yari hama taxi nayo mahera yingi no muri kumwe si imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu
n'abadandariza muri iyo soko ngo ntabaguzi baturuka muri Kongo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bariko bakora habahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro.
Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu cyeye mvuna bancuruza mu minsi iheze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu cy'amahano ndonga n'icya gatanu icyo biva ko cyane kuba nta bantu baza sinzi igituma aha muri parikingi abantu bahura ari uja n'uruza abantu buzi hahose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahaye n'imparuro.
Ibiharuro bakunzi b'ijwi rya Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze Uburundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene.
Uravye abantu bahunze babuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura naho bariko barafashwa muiza Cibitoke yahaye muiza Gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacyo gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasikirize abantu basubire guhana hane bidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kirajishinga basanzwe batwara igihugu.
Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije umuvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko Leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime ni yukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
Umutekano umaze kubura hagize ikintu na kimwe cyononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ivyo raheza nago rugahungabana. Rero icyo twovuga nuko abene gihugu ba mu Cibitoki abo muri Uvira kambere na ku isoko yo kwa Sion batoce bafata yuko ubuzima uhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega ku iki kitakunze igishoboka ni gike.
Ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi nifu y'ingano ibinyobwa by'ihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni intambara za baduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu.
Ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara. Prezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni Alphonse Nahimana atuye mu gihugu cya Canada yashinze ishyirahamwe ryitwa NCDP Niragira Community Development Project rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro. Ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu. Navuganye na ingénieur agronome Marc Ndayimirije umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP atangira mbwira amavu n'amavuko yaryo.
Iryo shyirahamwe NCDP yashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada. Yarishinzwe muri 2015 ubu akaba ariko ryababa imyaka 10 rishinzwe. Rero ubu yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize urudzogi. Rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura urudzogi mbere kubera ko natigize imana ngatera imbere nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona. Niho rero yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya segekuruza wiwe. Hamba barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora. Rero baciye baza baravuga bati nase turashaka gukora nkuko natwe twabonye umukora iwanyu. Uburero harageze ama NCDP ashika nka mu ntara nka indwi umunani. Rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP ndibatira igitega hariho NCDP nahayo amazina atandukanye umuntu wese bivanye niyo avuka aca atarashira kwirinda izina ryiwe.
Kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro bahinga bate bahinga iki?
Mu bikorwa dushyira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ibyunyonyi igitegwa kiba gikeneye na cane cane tukaraba yuko dufise ibyunyonyi byitwa NPK ni kuvuga azote phosphore potassium ni kuvuga ni ibyunyonyi bikuru bikuru igitegwa kiba gikeneye. Aho rero tucatu kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura ivyo byose twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini. Hanyuma turabigisha rero n'ibijyanye no kugwiza imivyara y'ibitoki kina cyane cyane bitanga umusaruro haba nk'ubumara amasenga ibisahira bya rubone hama tukaca rero iwo mwavu rero barawushira ku biharage no ku bigori hamwe no ku biraya turaba na cyane cyane bitegwa bitumwa birondegwa cyane ku isoko kugira ngo nabe abanywanyi bo ma cooperative nabo bashobore kuronka ibyo bafungura bonge baronke n'ibyo basarurira isoko.
None se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye tuvuge hari Muramvya, hari Ngozi, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Bururi, hari na Muramvya nyirizina birumvikana kubera ko niho byatangiriye. Iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative mu yihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera handi mukabiriho mu bijyana?
Ni ukuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera Muramvya barabishyize kungurukana bumenyi abarundi benshi barabibona nko ku ma YouTube. Hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyine baca bavuga bati natwe bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi y'iwacu ibyo ibitegwa bisanzwe bihakunda. Nimba ari mu ntara y'Imbo ni ukuvuga yuko naho dusha tugerageza kuraba turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi iyo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri aho karere bati aha hakunda ibi tugeze mu hantu mu intara y'Imbo naho duti harakunda ibitoki cyane turabishyira ku ingufu ari ahandi naho tubona yuko hakunda ibitunguru kuvuga wa mwavu turaheza nawe tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro. Ni kuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha mwavu hariho hose naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze dushatugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishobore kuzana vya vyonyonyi bikenewe ibitahari naho tukagerageza kuvyongereza turavye ibihari canke ibyo dushora kuzanamwe kugira ngo tu umwavu tuhe akanovera gakwiye.
None se mbwira ingenieur Marc ndayimirije kuva iyi NCDP yatangira hashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro, murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashoboye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera?
Kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo kubona isigaye isa, hariho abantu n'umwavuga ikizungu uwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo. Nuravye n'ibigori baba bafise abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60% meme na 70%.
None wowe urengenieur agronome waraminuje mu buhinga bwo guhinga, hari aho ugera ukigisha n'abarumuna bawe n'abandi ukabaha ukabasangiza ubwo buhinga kugira ngo bagufashe bityo ejo bazagira ikirenge mu cyawe?
Bera ubwo buhinga uburimyi bukingira isi n'ibidukikije, harimo gushobora kubihereza abana bakiri bato no muri ayo makoperative ya NCDP. Tugerageza yuko abanywanyi haba harimo n'abantu bakira urwaruka kugira ngo nabo bazobihereze abandi bana de generation ya generation bishobore kwi. Ni ukuvuga iyo turiko turabigisha rero turagerageza kuburyo atakintu na kimwe tubahisha kugira ngo uwo mwavu bawukoresa impaka ngo jewe ngo name ndi kuri te bo nyene ubu baramaze kubyimenyera kubyihingira aho twagiye tugaca hose kugira ngo nabwihe tutaba tukihari icyo gikorwa kiza kibandanye n'igihe twaba tutakihari.
Marc ndayimirije umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Iyi ni radio ijwi ry'Amerika, ishyaka ry'abalibero riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Marc Carney kuribera umuyobozi akazahita abana minisitiri w'intebe w'icyo gihugu, asimbuye kuri umwanya Justin Trudeau weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Marc Carney w'imyaka 59 agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagishi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Eddie Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, yigeze kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu matora 2019 mu ntara ya Quebec, akaba akomoka mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada. Aravuga uko yakiriye itorwa ry'uwo minisitiri w'intebe mushya.
Mbere yuko Premier Ministre Trudeau urimo gusohoka haza igitutu cy'uko agomba kwegura, hari ibintu byinshi bimaze guhinduka, cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika, ku buryo muri Canada na politiki yaho yahindutse mu minsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hatitawe ku mashyaka cyangwa n'ibindi, abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvugurura ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero na n'uyu mu Premier Ministre mushyashya twabonye asa naho afite suti ikomeye cyane y'Abanyakanada benshi. Ni nk'aho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo, ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation. Ubwo ni ukureba igiye kuzakurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki.
Amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari?
Njye ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka ryari ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwa kane kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo rushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa buri cyaka ubungu buba abakonservatere abaliberale ndetse n'ishyaka ryacu ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa kuko baba barabiteguye mbere cyane ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza.
Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza?
Bo niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora ndavareza ishyaka n'ubu ngubu barashatse turimo kubikoraho ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure.
Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Esa aho ngaho mu Banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese McKinney urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi?
Bo nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubye uwo mwuka mubi, ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya Otani n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute. Nibyo rero Canada iri gukora na yashyizeho mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya McKinney ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite kamembe reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi, ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura Abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwara mu buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza.
Joseph Hakizimana, Umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Turabashimiye namwe ubwanyu
mukomeye. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: Imana irara handi igataha i Rwanda. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Babyeyi babyaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha, ngaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima, tubifurije kuramba. Muraho, muraho, murakoma, muraho aho muri hose, muze twumva amakuru kuri radio yacu, Ijwi rya Amerika, Ijwi rya Amerika. Wishyerwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashirangabo kamazimaka no kurimbura ningera utizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa 10 na gakene kuba